Izwi ry'Amerika. Mu Burundi tumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na kuri FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda ni FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mwiriwe neza inshuti zacu kuri mikro muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi.
Ingwara twayibonye gutya ibigori birimo kumera byajyumye imyumba harimo n'udusimba tubicamo kabiri. Ikintu turimo gukora ubona uko baduha umuti tugatangiza tugatera.
Aka gasimba kaje ari nk'icyorezo tugeze no mu bigori ahantu byagiye bihingwa hose dusanga niko bimeze.
Aba ni bamwe mu bahinzi bo mu Rwanda bugarijwe n'icyorezo cya nkongwa y'imyaka y'impeke. Ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari.
Tutangurire rero ku makuru imirongo incamake mu makuru duhava tubashikiriza abagize urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujete w'amahoro n'umutekano ku isi bahuye vyihutirwa uno musi wa gatatu kwigira bihweze igitero cyakoresheje ibiganiro vyicisha imyuka y'ubumara cabaye mu gihugu ca Siriya. Abantu ndwi bapfuye inyuma y'uko amabombe yari mu modoka turikiye hanze y'inyubakwa abantu banyweramwo ikawa ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu no musi wa gatatu. Abashinga amateka n'abayobozi b'amashirahamwe atabari imbabare bahuye no musi wa gatatu mu nyubakwa y'inamashinga amateka ya Amerika kugira batera kamu kuko hofatwa ingingo zigenewe gutuma ivyereke ikibazo gikomeye cy'inzara mu bice bimwe bimwe vya muri Afrika bitayanzara kurushiriza. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turabashikiza ku buryo bunonosoye mu kanya mugumye ku maradiyo yanyu. Amakuru rero tuyahereye ku gihugu cya Siriya aho abagize urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi bagirishije inama yihutirwa uno musi wa gatatu kugira bihweze igitero cyakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara cabaye mu gihugu cya Siriya. Icyo gitero cyahitanye abantu batari bake, abakurikirana ibintu n'abaserukira ibihugu byabo bagirize inteko zishigikiye Perezida wa Siriya Bashar al-Assad n'igihugu cy'u Burusiya bicuditse kuri icyo gitero cyabereye mu gisagara cya Khan Sheikhoun. Ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje uno musi wa gatatu ko basinzikajwe n'icyo gitero berekana ibimenyetso byerekana ikoreshwa ry'ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara. Abahasize ubuzima bavuga ko bashika kwijana mu gihe abandi barenga 350 bageramiwe n'ingaruka z'igitero cyo ku munsi wa kabiri. Uburusiya bwahakanye bwivuye inyuma ko ataruhara bwagize muri icyo gitero. Bwagirije ibitero vy'indege z'ingwano za leta ya Siriya ku nyubakwa canke ihinguriro ryari ribitse ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara vy'inteko zigwanya ubutegetsi. Leta ya Siriya yarahakanye inshuro zitari nke ko itigeze ikoresha ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ku basivili mu kiringo c'imyaka 6 ingwano imaze mu gihugu ca Siriya.
Kuri iki kibazo cy'intambara yo muri Siriya, umwami wa Yorudaniya na president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump bakiganiriyeho cyane. Umwami wa Yorudaniya amaze rero kuganira na President Trump hariya muri White House. Ubungubu muri aka kanya barimo baragirana ikiganiro bombi bari hamwe n'abanyamakuru mu busitani bwa White House. Iki kibazo rero abanyamakuru babajije President Trump nimba hari icyo ateganya gukora nyuma ya kiriya gitero cy'intwaro z'uburozi muri Siriya. Arasubiza ati muzabibona, gusa mfite inshingano zo gutanga igisubizo. Abanyamakuru bamurembeje bashaka kumenya niba zohereza abasirikari, we yabyirinze ati ntabwo nshobora gutangaza ku mugaragaro ngo nzakoresha abasirikari ahangaha isaha iyi n'iyi. Mbese mu magambo makeya yirinze kugira ibisobanuro atanga. Yorudaniya na Siriya baraturanye. Yorudaniya kandi ihangayikijwe cyane n'intambara imaze imyaka 6 muri Siriya kubera ko Yorudaniya icumbikiye impunzi zirenga miliyoni z'abanyasiriya. Yorudaniya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni inshuti. President Trump rero akaba yatangaje ko guverinoma ye igiye gutubura imfashanyo isanzwe iha izi mpunzi z'abanyasiriya ziri muri Yorudaniya. Usibye ikibazo cya Siriya kandi abakuru b'ibihugu byombi baganiriye no ku bibazo bya Isirayeli na Palestina. Umwami Abdala yaje ari intumwa y'abagenzi be b'Abarabu bose, yazanye ubutumwa bwabo rero buvuga ko biteguye kwemera leta ya Israeli niba nayo iramutse yemeye ko Palestina iba leta yigenga mu ntara za Gaza, uburasirazuba bw'umujyi wa Yerusalemu na Cisjordania bita West Bank mu Cyongereza. Abarabu batanze bwa mbere iki cyifuzo mu 2002 mu cyumweru gishize bari bateraniye Amana muri Yorudaniya, barongera baragitangaza nanone ku mugaragaro. Umwami Abdallah rero yaje gusaba Perezida Trump kugishyigikira. Ibihugu by'Abarabu ntibyemera leta ya Israeli usibye bibiri gusa. Yorudaniya yagiranye amasezerano y'amahoro na Israeli mu 1994, na Misiri yagiranye amasezerano y'amahoro na Israeli mu 1979.
Abantu indwi bapfuye inyuma yo kumabombe yari mu modoka turikiye hanze y'inyubako abantu banyweramwo ikawa ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu uno munsi kwa gatatu. Ivyabona n'abategetsi bavuga ko imodoka yuzuye amabombe yahagaritswe n'impaka hanze iyo nyubakwa yari iherutse kugurugwa. Inyubakwa iri hafi y'ibiro birimwo ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu n'ubushikiranganji bujejwe ugwaruka n'inkino. Umuvugizi wa leta ya Somalia Abdi Fattah Omar Halane yemeje inkuru y'abahitanywe n'icyo gitero cy'amabombe, amenyesha ko abantu indwi bapfuye mu gihe abakomeretse bajanywe mu bitaro. Atangaza ko mu bapfuye harimo abakiri bato n'abageze mu zabukuru. Omar Halane avuga ko leta iri kiratohoza igitero cy'uno munsi ku wa gatatu. Ivyabona bavuga ko amabombe yaturikijwe yanyigangije inyubakwa zo hafi yaho yaturikiye. Abategetsi bavuga kuwikekwa mu gitero cha bombe cuno munsi wa gatatu i Mogadishu yahunze mu yindi modoka gato imbere yuko imodoka yarimo imbere yaho yari yuzuye amabombe turitse. Radio Sud America Washington DC. Abashinga mateka n'abayobozi b'amashirahamwe atabari mbabare bahuye uno munsi wa gatatu mu nyubakwa y'inama nshinga mateka ya Amerika kugira batera kamu kuko hofatwa ingingo zigenewe gutuma ivyerekeye ikibazo gikomeye cy'inzara mu bice bimwe bimwe byo muri Afrika kitayanzara kurushiriza. Iyo nama yateguwe n'umushinga mateka w'umudemokrate w'umuntara ya California Karen Bass. Avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikeneye guhaguruka zikaje imbere y'ibindi bihugu mu kigoro k'amakungu ko gufasha abantu bagera ku miliyoni 20 mu karere ka Afrika no mu gihugu cya Yemen bageramiwe n'inzara. Karen Bass avuga ko ari ntango y'umugambi wo guhagurukira ikibazo cy'inzara mu karere ka Afrika. Bas hamwe n'abandi baranebaguye umugambi wa President Trump wo kugabanya amafaranga Amerika iha ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ivyo mu gihe iryo shyirahamwe ririko rigira uruhara rukomeye mu guhangana n'ikibazo cy'inzara gikomeye cyane mu buryo bitari bwabe mu kiringo cy'imyaka 70. Umushingamateka Karen Bass yashikirije integuro y'itegeko yo kongereza amafaranga yihutirwa y'ishyirahamwe rya Leta ya Amerika rijejwe iterambere mu makungu USAID kugira iryo shyirahamwe rihangane n'ikibazo cy'inzara muri Sudani yo mu bumanuko. Basize ko bagenzi we bo mu mugambi wa Repubulika bazoshigikira ako kigoro kugufasha.
Urunturuntu hagati ya Pakistani na Afghanistan. Afghanistani yasabye Pakistani guhagarika umushinga wayo wo kubaka urukuta ku mupaka w'ibihugu byombi. Irasa kandi naho ivuga ko bashobora kurwana n'ibi biganiro byanze. Mu kwezi gushize igisirikare cya Pakistani mumbabarire cyatangiye kubaka uru rukuta hagati rero ya Pakistani na Afghanistani. Urukuta ruje rwiyongera ku bindi birindiro bya gisirikare bikaze cyane ku mupaka. Umupaka ufite kilometero 2600. Umutekano wawo warananiranye abantu bihitira uko bashaka. Uyu munsi Inteko Ishinga Amategeko ya Afghanistan yateranye igi impaka zishyushye cyane kuri iki kibazo. Byatumye umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga Ahmed Shakib Mostagani atumiza abanyamakuru igitaraganya atangaza ko Pakistani nikomeza umugambi wayo, guverinoma ya Afghanistani, ingabo n'inzego z'umutekano wayo biteguye kurengera ubusugire n'ubutavogerwa bw'igihugu. Ayo niyo magambo yakoresheje. Pakistani yo ntakiravuga kuri iyi ngingo. Ibihugu byombi bihora byitana bamwana kimwe kirega ikindi kuba inyuma y'ibitero by'iterabwoba no gucumbikira abajya kubikora mu kindi gihugu. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA radio yacu, naho murahasanga ibigano n'amakuru byacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho guverinoma yatangaje ku mugaragaro ko igihugu cyugarijwe n'icyorezo cy'agakoko ka nkongwa idasanzwe, nkongwa yibasira ibihingwa by'ibinyampeke. Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Udukoko twibasiye ibigori, amasaka, Minisiteri y'Ubuhinzi ivuga ko twatangiye kugaragara hirya no hino mu gihugu, cyane cyane aho bahinga amasaka n'ibigori. Ni indwara abaturage batarabasha kumenya ibyayo, kuri benshi isa n'iyabatunguye.
Nanze ikigori cyarahishije cyarumye, ndacukura. Bajyaga bavuga nkongwa, nanjye nkaberwa icyari cyo ndacukura ndakibona.
Ugikuye mu kigori cyawe?
Muri iki kigori. Gituma cyuma kigahisha, kirya n'amababi kikajya no mu mutima nturora.
Iyi ndwara twayibonye gutyo ibigori birimo kumera byajyumye imyumba, harimo n'udusimba tubicamo kabiri. Ikintu turimo gukora ubona uko baduha umuti tugatangiza tugatera.
Aka gasimba kaje ari nk'icyorezo, tugeze no mu bigori ahantu byagiye bihingwa hose dusanga niko bimeze.
Ubu mu kanya nari ndimo gushishura ndimo kureba, hava mu turiya dusimba twa nyamwihina. Biro ugasanga ni ibintu birimo gushaka kutwangiriza. Kandi umuntu abashoye imbaraga nyinshi. Ibwo bwa mbere indwara ibonetse. Ubundi twari tumenyera indwara yitwa nkongwa, ariko ikaza mu bigori bimaze kugira gute guheka. Ariko ubu ngubu biratangaje kubona nyine bihera mu mizi. Niho hasabwa rero imbaraga.
Intara y'Amajyepfo ni imwe mu zibasiwe n'iyi ndwara. Kuri wa gatatu abayobozi bose bo muri iyi ntara bazindukiye mu gishanga cya Muhombo mu murenge wa Nyarubaka mu karere ka Kamonyi, bari kumwe n'abaturage babashishikariza uburyo barwanya iyi ndwara. Uyu ni guverineri w'intara y'Amajyepfo Mureshyantwano Rosa, wari waje kwifatanya n'abaturage mu gikorwa cy'umuganda.
Murabona ni igisimba giteye ukundi. Bakita amiwomu mu ndimi z'amahanga, akaba ari igisimba cyangiza koko ibinyampeke. Kirinjira mu kigori, kikinjira mu mumba y'ikigori kikakirya, kandi kigatera amagi menshi cyane, kuko igisimba kimwe gishobora gutera amagereza nk'igihumbi. Icyo gituma natwe nk'ubuyobozi bw'intara y'Amajyepfo twashyizemo imbaraga zo gufasha abaturage kurwanya ibi byonyi. Aho byamaze gukura turabashishikariza kugenda babikuramo, bamara kubitoragura bagatera imiti yo kwica ya magi. Ariko nk'aha muri kishanga nk'uko mwabibonye, kubera ko ibigori bikiri bitoya turi gusa n'abakumira. Amagere yatangiye gusa nazaho n'udusimba turimo turacyari dutoya, kuburyo twizeye ko uyu muti ugomba kubyica.
Abashinzwe ubuhinzi mu karere ka Kamonyi gana Mwizerwa Rafiki avuga ko kugeza mu karere kose bamaze gutangatangaho ibi bikoko byafashe batera imiti kugira ngo barebe ko hari imyaka baramira.
Kira cyonyi kiraza kikajya mu mwumba w'igihingwa kigori cyangwa amasaka, kigateramo amagi. Ya magi akazitoroka kavuma utunyu dutoyi. Kwa tunyu tukagira ducukura wa mwumba w'igihingwa, none uko tumaze kugicukura tugacaya amababi yo ku mutwe kikuma. Gura n'umusaruro ahantu cyageze batakirwanyije ushobora kuba zero. Iyo kimaze gukura bugisigara cyona ku buryo ushobora kugira ngo nitungure rindi ryahonye. Nsanga dufite imiti dufatwa ifashisha turwanya ibyonyi mu mirima, imiti yitwa roketi n'undi witwa rambuda. Ni imiti ishobora kwica ibi byonyi byinshi mu bwoko bwa insecte gutyo. Bakoze ubushakashatsi basanga ariyo bikiri bitoya nk'uko ibi byahabingana. Iyo rambuda na roketi iyo ukoresheje neza, iyo uteye inshuro ebyiri eshatu bimaze gupfa.
Abashinzwe ubuhinzi bemeza ko bataramenya aho utu dukoko twateye duturuka, ariko ngo birashoboka cyane ko twaba twaraturutse mu bihugu bituranye n'u Rwanda, byari bimaze igihe bivugwamo udukoko twa nkongwa. Abaturage bahuye n'iyi ndwara bafite ubwoba ko mu gihe kiri imbere hatagize igihinduka bahura n'inzara.
Ubu ni ibigori twari tugamijeho ko twabiryaga umutsima, igikoma, imvungure. Nibyo bintu byari kuzatuzamura mwimi. Inzara rwose yibwiraza nibidakunda.
Bose ko twari dutegereje ubukungu imbere by'ibigori, n'ufite umunyeshuri akamurihirira, usebije gutyo wagira ngo umunyeshuri akongera kwiga, turahangayitse.
Murabona ko imyumbati yaracitse bitewe n'uburwayi, none ibigori nabyo biracitse, byo byari bidutunze n'amasaka. Ni ikibazo gikomeye, n'umuceri numvise ko irimo no mu ngano.
Bitaduhangayikisha surabona itarimo guca ahantu hakomeye cyane. Indwara ifata ibigori n'amasaka sibwo urumva kandi ari byo bihingwa bitunga Abanyarwanda.
Minisiteri y'Ubuhinzi ivuga ko utu dukoko twadutse mu kwezi gushize kwa gatatu, tukaba tugaragara mu bice byose by'igihugu, cyane cyane ibice bisanzwe bihingwamo ibigori n'amasaka nko mu ntara y'Amajyaruguru, intara y'Iburasirazuba ndetse n'intara y'Amajyepfo. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, mu karere ka Kamonyi, mu ntara y'Amajyepfo.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Burundi hari amasanamu amaze iminsi atembera ku mbuga ngurukanabumenyi yerekana urwaruka rw'imbonerakure ruriko ruririmba indirimbo zirimo amajambo amwamwe avuga ngo tera inda bakeba babyara imbonerakure. Umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD wiyamirije ayo masanamu uvuga ko ugiye gutanga ibihano ku bagize uruhara muri iyo ndirimbo. Umenyesha makuru wacu Eroje Birikaneza adufitiye ibindi kuri iyo nkuru.
Amakuru ava muri komine Ntega intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi yemeza ko aya masanamu yafashwe ku munsi wa gatandatu w'indwi heze umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD mu itangazo wasohoye kuri uyu wa gatatu usigura ko aya masanamu yafashwe mu gihugu waruka rw'imbonera kure bwo muri iyo komine rwariko rwifurizanya umwaka mushasha w'2017. Muri iryo tangazo umugambwe Sende David wavuze ko wiyamirije wivuye inyuma indirimbo ya muri aya masanamu umuntu yumvamo amajambo ngo terinda bakeba bavyara imbonera kure. Nabajije Nancy Nete Mutoni ajeje kumenyesha makuru muri Sende David ari nawe yategeka ko muri iryo tangazo icatumye umugambwe wiyamiriza aya masanamu yafatiwe muri ntega.
Ayo masanamu twayamirije kwera adahuye atajanye n'inyigisho eka mbere n'akaranga mutima karanga umugumyabanga karanga imbonera kure. Ayo masanamu rero amajambo yavugwa muri iyo ndirimbo ntahuye n'ivyo twigisha kandi ntahuye n'ingendo y'ikirundi ntahuye kandi n'indero isanzwe ihabwa imbonera kure. Abaranyereye twategezwe rero kwerekana neza aho mugambo hagaze kubijanye n'iyo ndirimbo eka mbere nayo majambo ameze nkuko n'abatari mu mugambwe wacu bamenye yuko mu mugambwe sindi DFDD hariho ivyo twemera n'ivyo tutemera. Ntitwemera rero yuko habaho imvugo mwene nka zijya zitubahiriza cyane cyane abakenyezi kandi mbere n'abayikoze babone yuko iyo ngendo itabereye.
Kuri iyo ngendo itabereye rero umugambo uri ku butegetsi watekanye ibihano ku bafise uruhara mu vyabaye.
Amatohoza aracabandanya mugabo umugwi ujeje gufata ibihano uzufata ibihano kurabo bose bikika inyuma y'ubuhinga ngurukana bumenyi kugira ngo babishire canke bambike iceyi umuhari w'imbonera kure. Musanzwe muziko arugwaruka kwama tubahamagarira kandi bari ku kivi kugira babandanye bateze imbere igihugu cacu.
Itangazo twavuga ko ari nka gasopo muhaye abantu mu nyuma nti basubire kuza barijajara bavuga ivyo bishakiye aho batumbereye naho ikubaza ko ari kurenga mu Kirundo.
Twavuga yuko itangazo nkiri no gutanga umuco kubiba biriko biravugwa inzego ziwacu uko zitunganijwe bararonka impanuro zikwiriye kugwe gugusi wabariko ubugizerera kanyirira naho nyene umuntu aramugarukana ku murongo buhoro buhoro.
Umukuru w'umugambwe Parena uri mu itavuganwe n'ubutegetsi arashima iyo ngendo y'umugambwe Sende DFDD. Zeno ni mubona ari kamenyesha ko imvugo bene izo zaye zikuye kwiyamirizwa n'inzego zose.
Nk'abatavuga rumwe na leta tuvyakira neza cyane tubona yuko ngira ngo ejo ari heza ubundi kutavuga rumwe na leta zari kubikorwa umuntu ashobora gukora agira ataraba ntibabishoboye abandi nibo bishobora gusumba naye handi kubibi twatezwa kuvuga rumwe na leta kuko leta ijejwe kwamira amabi igitangaje gishasha mugabo nuko bivuze ari umugambwe uvyiyamirije kandi ruhande y'umugambwe hariho intwaro yo hagati mu gihugu abapolisi bobo naho baba baje bava mu mugambwe bo bajejwe kwamira ivyo igituma rero barinze kuza babo mu mugambwe hari habo mu ntwaro yo hagati mu gihugu n'abapolisi nico gitangaje ingendo mbi ntitwaterezwa kuvuga kubiri na leta twaterezwa kuvuga kumwe.
Ayo masanamu agishirwa habona yateye impari cyane ku rubuga ngurukana bumenyi kuri social media. Bamwe mu begereye ubutegetsi bemeje ko ari amasanamu ya kera yahinduwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi abandi nabo bavuga ko abagwanya leta bifatiye amasanamu ubwabo barayahindura. Urwaruka rw'imbonera kure ruramaze kuvugwa mu maraporo menshi harimo aya ONU ko rukoreshwa n'ubutegetsi mu gutera ubwoba abatavuga rumwe nabwo hamwe no kubatoteza. Ibi byagirije leta ntisiba kuvyiyamiriza isigura ko batavuga rumwe nayo bashaka kuyicafuza kugira ngo bikunde bashike ku cifuzo co gutembagaza ubutegetsi no guhindura inzego zitorewe n'abanyagihugu. Eroje wurika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Umuryango wa Afrika y'Ubuseruko wanse gutera igikumu ku masezerano yo guhanahana ibidandazwa n'ibihugu vya Buraya azwi nka EPA Economic Partnership Agreement mu rurimi rw'Icongereza canke Accord de Partenariat Economique mu rurimi rw'Igifaransa. Inamashikiranganje ya EAC isigura ko ibidandazwa bivi Buraya vyo hava bituma amahinguriro iyo mu karere ahomba ayandi akugara kuko vyoba vyinjiye bitarishe amakori n'amatagisi. Gusa iyo nama shikiranganje yemereye igihugu kivyifuza ko gishobora gutera igikumu kuri amasezerano ku giti cyacu. Mumenyesha makuru wacu Yarusha Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi kuri inkuru.
Amasezerano ya EPA azwi mu gifaransa nka accord de partenariat économique n'amasezerano yo guhanahana ibidandazwa hagati y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko EAC no mujyango w'ibihugu bya Buraya Union Européenne. Harimo kandi no gukuraho amakori n'amatagisi ku bidandazwa bikoregwa mu bihugu bigize iyo miryango yompi. Ayo masezerano n'uburyo kandi bwo gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere kuronka imfashanyo za Buraya. Inama shikiranganje y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yarayifashe ingingo ntabanduka isegura ko ayo masezerano ashobora gutuma uwo muryango wuzuramwo ibidandazwa bivuye Buraya maze bigatuma amahinguriro menshi ahomba akugara. Iyo nama yatangaje ko gusinya ayo masezerano nk'umuryango bihagaritswe. Naho biruko hari ibihugu bibiri u Rwanda na Kenya byamaze gushira umukono kuri ayo masezerano kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka uheze w'ibihumbi 2016. Umushikiranganje w'imigenderanire ya Tanzania na Makungu avuga ko igihugu kivyifuza gishobora gusinya ayo masezerano ku giti cacho. Ambassadeur Augustine Philippe Mahiga niwe mukuru w'inama shikiranganje ya yase.
Swala la EPA ilikuwa mpaka sasa linazungumzwa kwa ngazi mbalimbali.
Agira ati kibazo cy'amasezerano y'ubudandaji hagati ya Afrika y'ubuseruko n'ibihugu bya Buraya EPA cyari kimaze igihe kinini kiganirwa mu bice bitandukanye n'abahinga. Ubu twafashe ingingo ko igihugu kivyifuza arico kizoyasinya. Harageze igihe twiyumvira ko ibihugu byose byosinyira rimwe ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa, ariko ubu ibintu byahindutse. Suko ibihugu bimwe kumure bizosinya ibindi bireke. Iyo ngengo yatumwe ningene ubutunzi bwifashe. Nimba twebwe nka Tanzania turiko dushaka guha inguvu amahinguriro yacu, nidushobora kwemera guhiganwa n'abandi babimazemo igihe kinini. Twebwe tuhahombera. Umunyeshuri ntahiganwa n'umwigisha.
Uweze kushindana na tajiri. Mwanafunzi hawezi kushindana na mwalimu.
Iyo nama shikiranganje ivuga ahubwo ko hagiye gushigwa inguvu mu mahinguriro asanzwe hari n'amashasha kugira ngo n'impozo zamaze kwambagwa zizwi ku izina rya caguwa ziveho mu karere kose.
Kuboresha mkakati mzima wa viwanda katika Afrika Mashariki.
Bisigura ko tugiye guha ubushobozi bukwiye amahinguriro yacu muri Afrika y'ubuseruko ayandi nayavuke. Harimo yahingura impozo n'ibindi kugira ngo n'impozo zamaze kwambagwa twita caguwa ziva hanze ntizibe zikiza inyuma y'imyaka itatiri imbere. Murazi ko izo mpozo zazanwa n'uko amahinguriro yacu adashobora gukora impozo zikwiye abanyagihugu bose. Ubu rero tubwirizwa gushira inguvu mu gukora izo mpozo, iz'abagore, iz'abana, iz'abagabo, duhingure n'ibirato bya kijambere mbere byiza. Tuzonabishora no hanze y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Nka Amerika itubwira ngo dufate impozo zabo, kuko itwebwe tutokwikorera izacu kandi turima ipampa zivamwo. Ikindi nuko tuzoshiraho n'amahinguro yo guteranya ivyuma vy'imodoka kugira ngo ntidusubire kugura izamaze kugendeshwa, kuko iziza ziba zimaze imyaka myinshi kandi zinahungabanya ibidukikije.
Ni ya miaka mingi, yanatoa moshi sana, yanaharibu mazingira.
Inama nshingamateka y'igihugu cya Tanzania yari yamaze kwankira leta gushira umukono kuri ayo masezerano kuva mu mpera z'umwaka uheze. Iyo nama nshingamateka yasiguye ko intumbero ari gukingira amahinguriro ya Tanzania kugira ngo ntiyugare. Amasezerano ya EPA yarangiye kuganirwa ko mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2014, ariko kuyashira ku mukono byagiye biragorana. Icegeranyo kiba nk'iyisi yose cerekana ko ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko bishorera i Buraya cane cane ikawa, amashugwe, itabi, icagi, amafi n'imboga. Naye ibihugu vya Buraya bikona kurongeka muri Afrika y'ubuseruko ibidandazwa birimwo imashini zo mahinguriro, ivyuma bitandukanye, imodoka zamaze gukora, imiti n'ibindi. Ndi Pyeklavi n'inkuru yarusha ku bwiju rya Amerika.
Dusubire mu Rwanda, aho ikigo cy'ubwikorezi bw'indege Rwandair gikomeje kwagura amashami hirya no hino ku isi. Ejo Rwandair yatangiye kujya mu Buhinde muri uyu mwaka, kandi irateganya kujya i Guangzhou mu Bushinwa. Mu kiganiro cyihariye n'umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa, umuyobozi wa Rwandair Mirenge John araduha ibindi bisobanuro bagiranye ikiganiro uyu munsi mu gitondo.
Cyo navuga nuko kugeza ubu twakoraga mu migi navuga igeze kuri 20 muri Afrika, ariko noneho unavuye no ku mugabane wa Afrika Dubai. Kuva ejo hashize twatangiye ingendo zacu ku mugabane wa Asia, tujya ku mujyi witwa Bombay mu Buhinde. Nanavuga ko uyu munsi twatangiye ingendo zacu mu mujyi wa Harare mu gihugu cya Zimbabwe, ariko noneho mu kwezi gutaha, mu kwezi kwa gatanu tariki 26 tuzatangira ingendo zacu mu Bwongereza, ku mugabane w'Uburayi. Noneho bizakurikirwa mu mwaka utaha wa 2018 kuzatangira kugira ingendo zacu muri Amerika, cyane cyane twarebaga mu mujyi wa New York, ariko n'ahandi hose bishoboka tuzahagira. Ariko muri uyu mwaka tuzakomeza kongera ingendo twakora, dukora ku mugabane wa Afurika, cyane cyane navuga muri West Africa, vuga Mali, Dakar muri Senegal, hamwe na Conakry muri Guinea. Siyongera kuzo dukora kuri ubu, tunatekereza no gutangira gukorera ibikorwa byinshi muri Cotonou muri Benin. Hazaba ari aha kabiri basi yacu ya kabiri ku mugabane wa Afurika uretse Kigali.
Ubwiyo muvuze izo ngendo ibihugu byo muri Afurika, Iburayi no muri Amerika, abantu bashobora kwibaza ngo Rwanda yifite indege zingahe kugeza ubu ngo?
Kugeza ubu dufite indege 11 turimo dukora kuri ubu, ariko mu kwezi gutaha zizaba 12, kuko ariho indi yo mu bwoko bwa Boeing 737 800 nshya izava mu ruganda, nayo iziyongera kuzo dukoresha. Ariko noneho dufite na gahunda yo gukomeza twongera indege bijyanye n'ingendo nshya tuzaba tugiyemo n'ubushobozi buzabukenewe. Harimo izo mu bwoko bwa Airbus 330, hakabamo izo mu bwoko bwa Boeing 737, 787, hakabamo nizo mu bwoko bwa Bombardier. Zose kwa izo ndege dufite kugeza ubu, kandi ariko zose tukaba ari indege umuntu yavuga ko ari indege nshya, kuko kenshi tuzivana mu ruganda.
Murebye imyaka 5 ishize, abagenzi mwakiraga nabo muri kwakira, ubu bihagaze bite byo byo?
Mu myaka 5 ishize twakiraga abagenzi batarenze 200,000 mu mwaka. Urumva ko twaraga societe gato cyane, tujya ahantu hake cyane. Ubu twakira abagenzi barenze 700,000 ku mwaka. Uwo mubare uzazamuka mu myaka ibiri iri imbere urenga miliyoni ku mwaka.
Twagiye twumva amakuru za societe zitwara abagenzi mu bindi bihugu nka Uganda, Kenya, zagiye zihura n'ibibazo, ukumva ziravuga ko zihomba. Mwebwe iryo banga mukoresha niri?
Icyo navuga nuko business yo gutwara abantu mu kirere n'ibintu ntago yoroshye, igira byinshi bigira ku ingaruka, byaba ari biciro bya essence, byaba ari biciro by'ibintu byose byo dukoresha. Ariko cyane cyane noneho niyo ubukungu aho dukorera butifashe neza, nkuko bimeze ubu ku mugabane wacu wa Afurika, ubukungu ntabwo bwifashe neza. Ibyo byose bigira ingaruka ku myungukire no ku mikorere ya za societe zitwara abantu mu kirere no n'ibintu. Cyo navuga kuri twebwe, turacyari muri fazi yo gukura, turacyari muri fazi yo kongera nabyita byo gushora imari. Ntawe navuga guhomba, turimo twaguka, turimo dukura nk'uko nakubwiraga. Ariko icyo nakubwira nuko kugeza ubu ibyo dukora twumva tubikora neza, kandi birimo bizamuka neza nk'uko bishimisha abo duha serivisi natwe babikoramo.
Bwana John Mirenge, umuyobozi mukuru wa Rwanda ya sosiyete y'indege itwara abagenzi mu kirere, turabashimiye kugiganira mu Hayira Dijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Mukanya turasoze ibiganiro twa tubafite kuri isaha yamara imbere yawe. Reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Abagize urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi bagirishije inama yihutirwa uno munsi kuwa gatatu, kugira bihweze igitero cyakoresheje ibigwanisho vyishishe imyuka y'ubumara cabereye mu gihugu ca Siriya.
Kuri iki kibazo cy'uburozi bwo muri Siriya, president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umwami wa Yordania bakiganiriyeho barangije baganira n'abanyamakuru. President Trump yirinze kuvuga niba azohereza abasirikari muri Siriya, ariko yavuze ati ni ishyano. President wa Siriya yarenze umurongo utukura, nako yarenze imirongo myinshi.
Abantu indwi bapfuye nyuma yuko amabombe yari mu modoka turikiye hanze inyubakwa abantu banyweramwo ikawa ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu uno munsi kuwa gatatu.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda shuti zacu rero turabashimiye kuri aya makuru mwakurikiye kuri mikoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi
na Fideni Yongabo dushimiye kandi n'uwegeranije ibi biganiro Fatu Alimaskarara ku izina ry'abagenzi banje bose ndabifurije kugira ibihe byiza.